Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu cy'amakuru Westat wa Kaburungu radio yacu bewa Kaburungu kame. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze bi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Ijwi ry'Amerika rigize iminsi ritangaza makuru yerekeye ibibazo bihanze gisata cy'indero n'inyigisho mu Burundi kuva mu mashuri mato mato gushika muri za kaminuza. Mu mashuri mato mato haravugwa ibibazo bitandukanye birimo ubukene bw'ibikoresho, ikena ry'amashuri hamwe n'abigisha bakwiye. Ivyo bibazo biri kandi no mu mashure isumbuye hamwe no muri za kaminuza zitandukanye. Mu minsi iheze haravuzwe kandi ni bibazo vya ruswa, abantu batezwa inda n'abarezi hamwe n'ibindi. Kimwe kandi mu bibazo biraje ishinga abavyeyi hamwe n'abakurikiranira hafi ikibazo c'inyigisho mu Burundi ni tituka ry'urugero w'inyigisho nk'uko bitangazwa. Naho ikibazo cy'ituka ry'inyigisho kitari mu Burundi gusa, abarize hamwe n'abandi bantu bose bakurikiranye urugero rw'inyigisho rwari hejuru kuva kera narindi mu Burundi bavuga ko hageze ku gisata c'indero gisubira kwitabwaho mu buryo buboneka kugira ngo abanyeshuri cyane cyane mu mashuri mato mato ntibabandanye guheba amashuri nk'uko byibonekeza muri iki gihe. Bavuga kandi ko na za kaminuza zitandukanye mu Burundi zikwiye gusubira gukora nk'uko byahora kera, inyigisho zikaguma ku rwego rwo hejuru kugira ngo cyane cyane izo muri za kaminuza zigumane igihagararo zari zifise kuva kera mu makungu, aho umunyeshuri yahejeje muri kaminuza yasanga ari ku rugero wubashwe cyane mu gihe agiye kwandaniza amashuri muri kaminuza zo mu bihugu bya Buraya na Amerika. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi tugiye kurabira hamwe n'abahinga banonosoye ibijanye n'indero n'inyigisho rimwe mu byo gukorwa kugira ngo ibibazo bitandukanye bihanze amashuri mu Burundi harimo za kaminuza bitorerwe umuti. Turi kumwe na Professeur Athanase Gahungu yigisha muri kaminuza Chicago State University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri aho Professeur Athanase Gahungu.
Amahoro.
N'amahoro murakomeye ngaho?
Turakomeye.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Professeur Emérite Paul Nkunzimana. Paul Nkunzimana yarigishije muri kaminuza ya Burundi yongera abana na doyen wa faculté ya psychologie. Muri aho Professeur Paul Nkunzimana.
Yego, turaho Fredy. Murakoze cyane. Namugize ko muri aho.
Turaho, murakoze kwitaba ikiganiro. Nashaka rero bashinga ntabe babiri uko nabatumiye imbere yuko dutangura ku bibazo nyamukuru vyekeye ni ni kiganiro twateguye uyu munsi. Nashaka cyane cyane tubanze twumvirize inkuru ijanye n'ibibazo by'indero n'inyigisho mu Burundi. Inkuru twateguye na mugenzi wacu Eloge uri Kaneza.
Emirindi mu rukundo ni umukenyezi wo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abana be batanu umwe azokwegera intero y'ishure uyu mwaka.
Wa mbere ari mu wa gatandatu, undi mu wa gatanu, nta numwe ndaronkerikaye. Nabo mu wa mbere nta numwe ndaronkerikaye. Reka abo ja gushure gute kandi nta makaye afite, nta niforome bafite, ntigikunda nabaho nyine. Kandi wajya cha baba mayiboba.
Mahi Joseph ndayigaya umukibitoke nyene yareze abuzukuru babiri. Yaramaze gufata ingingo yo kubagumiza muhira kwiga
oya ntago bajoja ku ishuri kubera ikibazo cy'amakaye kandi ngiyasumye nciye hasi n'urumva rero ibyo ku ishuri byahagaze kandi sije wa gusaba bose ubabana bose bahagaze kubera ikibazo cy'amakaye na zani forone
uno muvyeyi acuze imihu yakayitembereza ku gataro mu barabara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike asaba abana batanu biga babiri mu mashuri yisumbuye na batatu mu y'intango kera yari mu rugo y'abantu n'ikora leta ikamufasha imiti n'ikirimyero
Mwuzima vishiri kwenda wana yuko watazote wa ndanyeneza hejuru yuko tutadandala zane zami na vijamu watibati kwa tuatembele za mkisaga. Oyaye ama kayenayo ndaro na uomumu nani wa mazakuro humambara wishi ura vandisi ndauro. Neku watakafasha nyoka kiboneka kugira ngo umuvija avari nahu ni ikora fisa wana watashowe kushari laneza kuhishuri ngo wa mufashe.
Umuga watuwa musanze icha ye hafi soka ya Gitega buzachi ya Nayamira. Haniko labaza vichiro vizili kore shodishure hukia tiawa lizumushaha.
Mwende kumbana jewe sanzwe atani farangana. Ari mufise nanga shano bijamo no bikora mwikije hani faranga nimwe hani ikosha nakimenda nagu ana sindabize ntegenga sindigene bizogenda ntibyashoboka bazogenda bigashobotse nabo bazoguma muhi hari ko abanyagi huko ngaho bukene buraturembeje n'ukuri nta muntu afitingene yo nta muntu afitakira naya amakaye numva ngo yarazimbye ariko ndabyumva urutwiruki uko numva se nahitse ndanagira ngo mbade tani gicene kimwe kifaranga
n'umwirimizi mu kivyuka muri komine musigati ntara yabanza mu burengero n'ico kimwe areze abasengeza na batandatu avuga ko uyu mwaka izabonye bitari bwa mushiki
umwa agira ati mu 12 ubundi yiga mu windwe ubundi mu yagatandatu akandi gatya mu yakane ubundi yagira agira mare kaminuza nari nagerageze kuko hari no munsi kugeje umugabo ndumva kongera nani kare naho rando nkutwa ntirateza nkorera amahera nkaziye pfunga cy'amahera umugabo ubuvyanze gihe imana izo korera mu bantu ama bakampa amahera ndoza mbaze hama biga abantu simbisa ni 10
umucuruza kazi w'igori yo kumugwa mukuru wa politike wavuga ko atokwiyumvira kugura ibikoresho by'ishure nabigurira abaye inzara
ndomo akarase gusa simba nibintu by'amanuze by'amakaye y'abana aho ndodukura nta mutaye bisa abana batatu biga n'uwo ari mu mugongo ndapanze sinoro nk'amakaye y'abana kweri nk'ako n'ubushobora kweri
umukenyezi wo mu ntara ya Kayanza mu buraruko yabwijwe ijya Amerika ko atunzwe n'urucuruzwa avuga ko kurungika abana ku ishuri ari imana mpa kubera hakura hasa n'ahagadutse yari imbere y'ikibanda ciwe
ko kuva mu gitondo rirarenga nashika nka saa 8 cyangwa 5 ndatandatu ndayo gutyo bwo kugenda bakorera amakaye ntabwo mba ndiko ndaronka forome zarazimbye amakaye yo yurumva ubu ntitukira nka nayo dukira nayo tumira kubera byararengeje cyane byaraduze cyane leta niyirabe itugarukire irabigabanye ibiciro kubera igihe abana bariko barasubira inyuma kwiga ntitukira ingene tubigisha ubumenyi bw'abana buca bugenda busubira hasi turabura n'icyo tubagaburira n'inzara urabona yarateye urose ibyo bihumbi bibiri nturonka ikintu bisomesha umwana rero yarari inzara agaca kuma agenda ku ishuri agasinzirirayo kubera ibiciro byazimbye
umubyeyi wundi wo mu Kayanza ati akagumira gumako
ndabyiteguriye nyine ndaronka faranga nyene njya karasiyo gake nabo ndabacabwira kugira ngo hageze ko baca kwishure nzoba rokindukaye dukaramu uniforme irazimbye ariko uko bizimye nta kuri twabigenza tuzokura nyene duke duke
bamwe mu bavyeyi nk'uyu mugabo bahisemo kuzorungika abana bamwe ku ishure abandi babe barabangiriye
bise batatu bazoja ku ishure nzoja ndungika babiri umwe umwasibe
kisunzu kiranga ministri cyatanzwe n'umushikiranganji bw'indero w'umwaka w'ishure uzotangura kwa 18 ku kwezi mu mwaka uheze abana benshi baheze amashure mu ntara zitandukanye bitewe n'ubukene bwo mu miryango nk'uko ijwi rya Amerika ryabitohoje Eloge Urika neza ijwi rya Amerika
turamushimiye mugenzi wacu Eloge Urika neza kuri iyo nkuru bashinga nayo nko mu byumvise ibibazo bihanze indero n'inyigisho eka abavyeyi abanyeshuri bahe bamashuri kubera kura uburyo izo ngorane zose ni ingora bahizi ikintu cyokorwa n'ikihere ikadutangura kuri mwe Professor Apollo Nzimana
yego murakoze ku mbazo cyo kibazo cyo mu yokora icyo kugwaje n'abazo kugamere mu yo kweza neza yaho umurezi ugeze mu Burundi naho abo banyagihugu babuze ingoni zihari ego cibitoke Gitega Bubanza Kayanza ku by'ukuri ibyo byerekana yuko uburezi mu Burundi ugeze aho masashaka ku by'ukuri iyo uburezi bugeze nkaho iyo byerekana ishusho y'igihugu no kuvuga rero izo izo ntara uko ari zine gusa no kuvuga ibyo biri mu gihugu cyose biri mu gihugu cyose kano mu n'ahantu uba hitwa yuko ngo wateye imbere nko mu rwa politiki ujumbura nanye usanga ibyo bibazo nuko biri n'ibyo hagukene ntangere haravugwa yuko mu biciro mu byaduze ibiciro ntibyaduze ahubwo ibiciro biraduzwa biraduzwa ntivyituza vyo nyene biraduzwa
kuri ico kibazo nyene Professor Paul Nkuzibana muravuze ukuntu nyigisho zatitutse ariko no mu bihugu biteye imbere nka muri Leta Zunze za Amerika hariho amakomine yakomeye cane gose mu nyigisho aherutse gutangaza nawe nyene ko inyigisho zasubiye inyuma abo bakavuga ko kubera cane cane ikiza ca COVID-19 abana kenshi na kenshi bigira muhira muri baza ko no mu Burundi iyo yoba ari imwe mu mvo zatumye inyigisho zititoka
oya si umva ego nico mu bihugu byose hari ingorane kubera yuko kuvyo kuri hari amapolitiki y'abanyemara afise amafaranga nibo bafukamye ihugu munda hanyuma nk'uby'iwacu dukoresha amabire y'inzego z'amafaranga z'abanyemari ari banki y'isi yose ari na ikiga mpuzamakungu FMI cyangwa ishami ry'abanyemari y'abanyaburayi y'abanyaropeyeni hanyuma bagaca bitwaza n'amashyirahamwe yitwa kuko wari y'abahinga nka UNESCO nka cya kintu cyitwa ecole fondamentale icyo kintu cya ecole fondamentale cyazanye mu Burundi na UNESCO ari ikintu cyaje gusambura uburezi mu gihugu kuko urabona hariho ibiharuro bihari nko mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ishami mirongo ibiri na rimwe abanyeshuri baheze amashuri bashika hafi ibihumbi amajana abiri muri icyo gihe kandi abenshi nabo muri ecole fondamentale urumva ibihumbi amajana abiri aho ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ishami mirongo ibiri na mirongo ibiri na rimwe uraba nk'ubu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mirongo ibiri na gatatu ishami mirongo ibiri mirongo ibiri na kane hoho usanga ibara ryaraguye nk'uko ariko arabivuga nta buryo bafise gukurikira abana mu mashuri uba abana bagiye kuguba muhira kubera ubukene ntangere ubukene bwafashe abarundi bose nk'uko abo bantu babivuze abo bika neza yabagije yego inzara irahari mu gihugu no mu ishuri kaminuza no mu ishuri kaminuza y'igihugu abarimu bama bariko baravuga yuko abana mu ishuri usanga bariko bagasinzira mu gatondo mu ishuri urumva babaraye inzara bakajya mu ishuri atanta ikintu na kimwe bashobora gukurikira nangwe ubu bafise birashobora kwiga
buca umwaka w'ishuri butangura reka tuje no kwa Professor Atanaze Gahungu nawe nyene kaminuza y'Uburundi murayizi kemurakiyemwo mashure mato mato murayazi ingorane zazi hari ico gihe murazizi ariko ibibazo biriho muri iki gihe ngo ni ingora abahizi icokorwa n'igihe Professor Atanaze Gahungu
urakoze cyane mushinga ntahe Frederico urakoze cyane mushinga ntahe Paul jewe nibaza yuko uravye uko ibihugu biriho nuko Burundi bwahora buri kera yuko hariho ibintu byo gufasha abantu hariho kuva kera turafise ministere ya des affaires sociales iraba ingene abantu babayeho ubu mu Burundi barakoresha iryo jambo rya ntaho nikora iyo jambo rya ntaho nikora niryo nibaza yuko umunsi abagira ibyo gutegura iterambere ry'igihugu ryoshirako ryoraba cyane ibyerekeye ibintu nka iby'amagara y'abantu ibyo kujya mu ishuri hanyuma bakaraba abo bantu bantaho nikora bakaraba yuko bobafasha kuronka igituma icyo bafasha kujya mu ishuri ariko ikigoye rero mushinga ntahe Frederico mushinga ntahe Paul jewe nibaza nuko abo bantu bariko barakura abana mu ishuri nta wotavuga ngo abo bana bagiye kugira ikintu cyo guteza imbere Burundi cyo kugwiza itunga yaba bagenda kugwiza itunga byo kumbure umuntu yoweza karaba ingenda bigira naho kubera rero batabagiye kugwiza itunga umuntu yobanza guceza Burundi karaba ati mbega ubu mwagize nko mu bindi bihugu abana nka bose bagenda mu ishuri none hariho politike yakurikiranye inzego zagiyemo kugira barabe uko abana bongerekanye bakaba nka bose bakaba 90% bagashobora kwiga kera hagenda 40 none ubu icahindutse kugira abo bana kugira ayo mashuri ashoboye kuronka ibikoresho bikwiye ibyo niyo nibaza
bikari bikenewe professor Paul Nkunzimana ikibazo cy'ukene bw'ibikoresho sico cyonyine hariho n'ikibazo cy'amashuri aho usanga abanyeshuri eka bari mu ishuri ari benshi cyangwa atana mashuri eka ibibanza bafise aho bo kwigira mu ishuri icyo kibazo cyo mu kivuga kwiki Hello, Professor Nkunzimana, muranyumva? Nibaza ko Professor Nkunzimana telefoni imeze nabi. Professor Atanazi, murashaka kwishura icyo kibazo. Ubu hariho n'ibibazo by'amashuri, eka ibibanza abanyeshuri bigiramo, abanyeshuri bashobora kuba ari benshi.
Ibyo birafatanye, Frederico. Birafatanye n'ibyo twari ko turavuga bya ntabwo nikora. Ni uko abana barabaye benshi. Iyo babaye benshi no kuvuga yuko amashure nayo ateza guca yubakwa menshi kandi akaba ari amashure afite ibikwiye harabaravye abahinga mu by'indero baravuze bati uravye mu bihugu nka za Afrika hari ibintu bagize kenshi ibintu amashure abakomeye afite icyo bita resources no kuvuga ibikoresho byo mu ishuri no kuvuga ibitabo bikenewe no kuvuga ibyo bintu byose biba bikeneye kugira ngo umwana ashobore kuja mu ishuri mugabo kandi ataye agico yakuyemo ibyo rero bintu bitashoboye kugwizwa nibaza yuko bizoguma bigoye turakeneye yuko ikintu nibaza tutaravuga bushinga ntaye Frederico ni cyane cyane ibyo bintu kuraba yuko abari mu dufise ko twoshobora kubateza imbere abarimu nabo bakaba bashoboye ibyo kwigisha nk'ubu urabona yuko mu Burundi ubu turi ko ibintu byiza biriko biraba u Burundi muri East African Community bugiyeyo abarimu rero bari bakwiye dukwiye ku urabona ko baciye dutangura kwiga ibyo bintu by'ibiswahili tukiga ibintu ibintu bita entrepreneuria kuva mu mashuri ya ecole fondamentale mugabo icyo dushaka twibaza nuko none abarimu bigisha ibyo biswahili muri ecole fondamentale abigisha icyo cyongereza muri ecole fondamentale none nabo barafise ububasha bwo gushobora kubyigisha urumva rero ibyo bintu bica biba kumwe nibaza yuko u Burundi nk'uko ibindi bihugu byagiye biratera imbere byo muri Afurika byateye imbere mu by'indero uko byabigenjeje dukwiye gutora ukundi kuntu kumbure ko kwigisha kutajyanye n'ibyo bintu byo kuzana umuntu uko bukeye umuntu agahindura iki mugabo agafata ati ngiyi iprogramu y'indero
ego icyo kibazo professeur Atanazi Gahungu cyo kumenyereza abarezi abigisha kugira ngo batanye inyigisho ku bintu banonosoye turagaruka ko ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko reka duhe ijambo umwe mu banywanyi muri radio Ijwi rya Amerika James Ndayisenga muri aho
turakomeye
muri hehe
ndi mu gihugu cya Kenya
nziza cyane rwose urafite ikibazo urafite icyumviro turi ko tuvuga ku bibazo by'inderaho n'inyigisho mu Burundi tugaku ijambo
ndafite ikibazo kubera twese turabana bo Burundi kandi twiza aho nyine nta kazi turaronka yego ikibazo nari fise ati kibazo na yifise ni cyuko urazi ukuntu abavye usanga bariko baritaha abana babo mugabo gasanga hageze kuronka kazi hama hari ibibazo bitandukanye gasanga kuronka kazi biragoye ego nagoma mbaza none kubera iki batokwitaho cyane cyane hakabaho inyigisho z'imyuga gose mu bigo cyose kugira ngo bose baronke akaje ko kwiga umyuga hama ntitwirwe turizera ubuzi bwa leta madukora ibyo wacu nicyo kibazo narifise.
Murakoze James Ndayisenga reka tugihe Professor Paul Nkuzimana ubwa mbere na mbere.
Ego murakoze ndashaka akabazo k'itelefoni mugabo ngira ngo aza gutoye ibyishu ego iyo vyerekeye amashuri y'imyuga ni kintu gihambaye ariko murabona uko mu Burundi atakimanza cy'ukuri ayo mashuri bayaha ego nibyo imyuga ni ikintu gikomeye cyane rwose ubu bari ikintu gikemuye cyane ni uko abategetsi bagira politiki y'inyigisho gushyiraho iyo shuri y'imyuga n'ukuri ikaboneka bakazana ibikoresho bikwiye kugira ngo habe amashuri y'imyuga itandukanye hanyuma n'ikindi nacyo naho bazo mujya mu mashuri ngo ya fondamentale zijya bintu ngo bitaba afotozara n'ibindi erega hajyanye kugira ngo ushobore gukora ushobore gukora tamutaye ufisi nacyo gituma hakenewe yuko aba politiki yuko abanyamyuga bashinga amakoperative kandi amakoperative agafatwa mu mugongo n'igihugu ni ukuvuga yuko amakoperative yashobora kuronka haba amakoperative yo mu imyuga amakoperative y'uburimyi akaronka ni ukuvuga bakaronka amadeni mu madeni kuyo bita kuri tozeho ni ukuvuga amadeni atanyungu arimo ibyo nibyo bishobora gutuma yuko abantu bagize amashyirahamwe ashobora gutera imbere n'igihugu gishobora gutera imbere
egome Professor Athanase Gahunga mwavuze ikibazo gihambaye ko musana bavuga ko cotorera umuti imwe mu bibazo bihari muri iki gihe mwavuze ko abarimu badafise eka ukuntu bari koratezwa imbere mu mwuga wo kwigisha murashaka kudusobanurira neza mukatubwira ico mushaka gushikako
ego mushika nta Federico cewe nibaza yuko urabona nk'ibintu hariho programme nyinshi muri ecole fondamentale muri ecole secondaire pas poste fondamentale ba usanga bari ko umwana kiga kuva ku giswahili akaja kuva mu kirundi akaja mu gifaransa akaja muri entrepreneuria ikigoye ni byiza cyane ni ukubikeza umuntu akavuga ati twarunze noneho abantu basigaye biga ibintu bizobateza imbere mu bintu bazokora mu bintu by'iterambere ry'igihugu icyo umuntu abanza kwibaza mugabo mushinga nta Frederico mushinga nta Ipo ni ukwibaza ati none turafise abigisha ibyo bintu babinonosoye nitwagira entrepreneuria nitwagira ibintu byo kuraba imyarimwe bya shimi ari biki none turafise uburyo ububasha mu mashuri turafise ibikoresho bikwiye abana bazorabiraho kugira babikurikize abarimu bavyigisha nk'ubu jewe ngira mfate igiswahili ngira mfate icyo cyongereza none abarimu turafise abizi ibyo bintu kugira ngo bashobore kubyigisha mu mashuri bigamo naye ahandi je ndanezerwa ngubu ugiye mu Burundi usanga hariho amashuri bariko barashiraho narabonye muri Provence Karusi ishuri y'Irusi igomba kwigisha ibyo bintu technique ikigoye no kwibaza none abarimu bazovyigisha barabinonosoye hariho mu gihe ibihugu byari ko biragomba gutera imbere byo muri Afurika baragira ibintu bagafata nk'abantu bakora mu bya utwabo abagwiza tunga bakagira bijya byo kugira amatravo ico bita ibikogwa bya rusangi bakagenda mu mashuri ibyo byarabaye mu bihugu bya Mozambique bakagenda kwigisha kugira ngo berekane nk'umuntu akora muri banki akagenda kerekana ingene bagira bene izo operasiyo zo mu mabanki. Nibaza ko dukwiye gusubiramo tubirabe mugabo urabona ikigoye no kwibaza nta ibyo twifuza by'indero tutamaze kubanza kuraba ingene bihuriyeho bihuye n'iterambere ry'igihugu tutabishize imbere guce tubiha priorite nibaza yuko bizoguma bitugora mugabo tuteza kubanza kunezerwa yuko iki icyo twigize umugambi wo kubwira abana bose bakaja mu ishuri ubu turi ko turagishikira ingo rero tugikurikize nubwo buryo bw'amashuri nubwo buryo bw'abarimu
ubwo buryo
nubwo buryo bwo guhabya ababyeyi bantu nikora bashobore kunjuka abana mu mashuri n'ibyo nibaza
urabuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uburyo eka abigisha bazi neza umwuga eka babinonose bashobora gutanga ubwo bumenyi icyo kibazo cifashe gute muri kiye mu Burundi Professor Paul Trasco havugwa ukeneye bw'abarimu icyo kibazo cifashe gute kuba muri za kaminuza zitandukanye cyanki eka no mashuri yisumbuye hari abarimu banonose umwuga bakanonosura n'umwuga w'ukwigisha icyo kibazo cyo bacifashe gute amatwi abasumbuye
ego imbere yuko ni shosho kibazo navuze imbere yuko habaye subigwamo inyigisho mu Burundi kuva 2003 gushika 2016 navuze yuko mu Burundi dufise nuko nta na rimwe higeze haba igikorwa cyo kuhimbura evaluation ni ukuvuga mu Burundi ejeje indero ni nk'umuntu ariko aratwara imodokari atazi ariko arajya cyangwa ubwato atazi ariko araje ibyo ni cyo kibazo dufise Burundi ko ata evaluation nta programmation nta gutegekanya ngo ibintu bizoba uko ibintu bizogenda mu myaka ibiri itatu ine itanu icumi kumva izo ni ngorane ni ukuvuga umushikiranganji araza uko yabyutse uwo munsi ugasanga yazanye reforme uko ayishaka hanyuma rero bagaca babishyiraho nta kurimbura no kwigeze ko haba gushika uno munsi bo nyina bintu by'igiswahili n'icyongereza ibyo yaba barashoboye kuraba abahinga bazi ibintu by'indimi abapsiko abasosiyolinguwisite n'abandi bari gushobora kubabwira yuko izo ndimi zibiri icyarimwe zitashobora kwinjira mu mashuri mato mato izo ni inyigisho ego rumwe birashoboka ariko ubundi wa kabiri kwashobora kujaho bamaze kuja mu mashuri yisumbuye hanyuma bikajya nuko n'amashuri yisumbuye yasambutse ikiya cya ecole fondamentale cyarasambuye amashuri yisumbuye hanyuma rero ibindi nabyo by'uko ngo ego atanaze gahungu kumisha abana mu mashuri rega nta mubyeyi n'umwe adashaka yuko umwana we aja mu ishuri umugabo birya bakubwiye birya batubwiye mu cyitoki gitega bubanza akayanza yuko inzara yarateye barafata abana bakavuga ati ndabikore nta mafaranga dufise y'ibikoresho nta mafaranga dufise y'amakaye nta mafaranga dufise iniforme ivyo ni ukuri ivyo birahari mu gihugu cose iyo bariko baravuga ati inzara yaduteye kandi dufise n'ukuntu turiha inzu tubayemo ivyo ni ibintu bihari urumva rero
Professeur Paul Nkuzibana ibyo bibazo bibiri muvuze byotorerwa umuti gute
ego bo ibyeke bo abarimo umuntu wese nta numwe atazi uko mu Burundi ari cyo cy'abarimo haba mu mashuri y'intango mu mashuri yisumbuye haba mu makaminuza hari ingorane z'abarimo bo hari bo uhereye muri kaminuza abarimo babe babinonose kandi banonose n'ibyigisho ntibakwiye mu mashuri yisumbuye ni uko mu mashuri y'intango naho nibona ivuze amashuri yisumbuye nayo intango yasambutse kubera rya ecole fondamentale rya enseignement fondamentale urabona yuko abarimu kubera narirya z'amaprogramme byose bihari abarimu benshi badafise ubumenyi kandi n'abarimu nabo nyine babyivugira bonyine ibyo sitwe tubivuga
mu kanya turaza kugusaba Professeur Paul Nkuzimana
ku bimeze urumva rero hariho ikibazo
Yego me
duka arakene yuko Burundi bufata ingingo yo gusubiramo ibintu byake n'igisho mu gihugu.
Murakoze reka duhe ijambo Cyrilo Muvunyi, umuntu wanyu radio Ijwi rya Amerika. Muraho Muvunyi
Frederic.
Murakomeye ngaho
mu Rwanda? Turakomeye neza, n'abasuhuje cyane.
Murakumva, murafite ikibazo Cyrilo Muvunyi?
Nabyumvishe ikiganiro muriho, nacyumvishe nibyo bari kuvugaho byose nabyumvishe, ariko ikibazo nagira ngo nibaze. Ubundi tumenyeye yuko abaturage ntabwo abana n'ab'igihugu, abanyeshuri n'ab'igihugu, ntabwo ari ababyeyi bagize uruhare rwo kubabyara, ariko ubundi ibindi biba bikurikiyeho. Ababyeyi bagomba gufatanya n'igihugu. Ese ababyeyi bantaho nikora, ababyeyi b'abakene, ntabwo abana babo bagomba kugira ubwo burenganzira bwo kwiga? Niba ababyeyi badafite ubwo bushobozi, leta nta kintu ishobora kuba yabikoraho. Ndatekereza nk'abo nko mu burezi bw'ibanze, ubuyobozi bw'ibanze buba bukwiye kuba bwakurikirana nk'icyo kibazo cy'abakene, cy'abana badafite bafite ababyeyi nyine b'abakene, bakaba bagira ikintu bashobora kuba babikoraho. Ikindi kijyanye n'uburere budakwiye cyangwa se inyigisho, mwavuze yuko mbere amasomo yatangwaga uko abana b'icyo gihe bo mu bihe bya kera bigaga neza, babaga bafite ubumenyi buhagije, ariko iby'ubu ngubu bikaba ari ibintu nyine bitameze neza. Ntekereza atari Burundi gusa, n'u Rwanda niko bimeze, kuko n'ubu ngubu abana b'ubu ngubu bari kuvuka ubu ngubu, urubyiruko rwa none nk'abavutse mu 2005 kuzamura, Ikinyarwanda ntabwo bakizi, ntabwo bazi kuvuga neza Ikinyarwanda. Usanga batazi gutandukanya indagihe n'inzagihe, ugasanga ntazi gutandukanya ni ati, uti, ati, bati, ugasanga ni ibintu bavangavanga, ukumva ni ibintu bibabaje cyane. Rero ikigaragara ni uko abigisha babo akenshi bashaka kuba ari ibintu baba batitaho, basa nk'aho babakorera amafaranga gusa batari abarezi b'umwuga nyirizina. Ikindi navugaho ku bijyanye no mu Burundi, bari kugaragaza yuko abarezi ari bakeya. Ese ntababa bararangije kwiga kandi nyamara barize n'ibintu bijyanye n'uburezi, bakaba nta kazi baba bafite? Abashomeri mu Burundi bahaba, icyo kintu bajye babasha kuba bagikurikirana. Ikindi abarimu niba batigisha neza kuko bikwiye, bababahe nk'amahugurwa y'uburyo cy'ibintu bigomba kuba byakorwamo. Naho muri rusange ntabwo ari Burundi bwonyine, abantu bize mbere ubumenyi babaga bafite, ukuntu babaga bari ntabwo ari kimwe nabo ubu ngubu. No mu Rwanda niko biri, ntabwo ibya kera ntabwo ari byo by'ubu ngubu. Ubona yuko bisa nk'aho biba byaragiye bihinduka. Ibyo bitekerezo byanjye. Murakoze cyane.
Murakoze Muvunyi ku bitekerezo byiza, ku byiyumviro byiza. Nashaka ikibazo cyawe eka n'ibyiyumviro mushikirije tubihe Professor Atanazi Gahungu, mwigeze kuvuga ibyerekeye ukuntu abana bantaho nikora bafashwa na Ministere Sociale. Arabaje ikibazo gihambaye niba leta itagira uruhara mu gufasha nk'abo bantaho nikora. Ikindi ni kibazo kijanye yavuze n'imyimenyerezo ihabwa abigisha kugira ngo bakore umwuga wabo neza. Duga ku ijambo Professor Atanazi Gahungu.
Urakoze cyane. Nuko niba agiye izina ry'umuntu avuze ibyo nagomba kuvuga nacyo yewe.
Yitwa Cyrilo Muvunyi.
Yego, umushinga ntahe Cyrilo ibyo uvuze nibyo. Ndiko ndaraba, urabona yuko iminsi yose abantu turandikiranira mu Kirundi, mugabo Ikirundi cyarasubiye inyuma rwose. Umuntu umwana aragenda akakwandikira, ugasanga afashe kuva ku impapuro zitanu yandika, agomba kukubwira ijambo, mugabo akaba yanditse muri fraze imwe impapuro zitanu zose. Urumva izo rero zarasubiye inyuma. Mugabo ikintu nagomba ko turabira ko nuko tubanza tukamenya yuko bantaho nikora bariho. Hanyuma ikindi cya kabiri ni uko burya nta muntu ashobora gukora ashonje, nta muntu akora ashonje, nta mwana ashobora kwiga ashonje. Urumva rero ibyo hariho abadukuri bavuga ikiratini, babize mu kiratini ba kera, niwo bavuga bati burya ibyo kurera abana iby'indero bifite principe. Iyo principe mu kiratini bayita parents patria. Parents patria ni ukuvuga yuko leta Uburundi buba sebarundi bukaraba abo bana bose, uwo mwana agenda kwiga akazogenda aba muri post fondamental, aba muri ecole fondamental, bakaraba ukuntu mu ma priorite y'igihugu ibintu igihugu bishyira imbere, barabe bamenye babanze kumenya yuko bantu aho nikora bariho. Uwo mwana akazogenda akirirwa mu ishuri agataha akagomba kwiga ashonje, ntazoshobora kwiga. Hariho ujya abavyeyi benshi kumbure n'ibyo byo kuja mu mashuri kubera batabona ikizovamwo. Iyo umwana wabo avuye mu ishuri bararyoherwa. Ibintu byo kubwira abana abavyeyi akamaro k'amashuri bari bakwiye kubisubiza imbere, mugabo gikuru bakwiye kuraba kujya umushinga na hypora goma bivuga, barabe icyo bita evaluation de l'education. Mbe ama reforme amaze kuva kera kuri kuva kuri mama aratema ibintu babe dawa aratema mama ararima none ubu duteye hehe. Ibyo byaragize akamaro biro z'urasenye marirare hari icyo yateye ko ubu u ecole fondamentale tumaze mu imisi, hari icyo yateye ko ubu u kwa bana bose tugomba ko baje mu mashuri. Ni byiza cyane. Turafite uburyo twararabye ibyo turiko turagira yuko bijanye n'iterambere. Ubu twinjiye muri East African Community turiko turaraba yuko umwana akuriye mu Burundi yoshobora kuja hamwe n'umwana wo muri Kenya n'umwana wo muri Tanzania, bose bakaba babona icyo bashobora gukura mu ndero cy'ubaba. Nibyo nagomba gusubiramo.
Yego me kibazo kurimbura muri akigaruka ko cyane ni kibazo gihambaye cyane rwose. Nibaza ko mukanya dusubira ku kinonosora ariko reka tubanze duhe ijambo Havyarimana Innocent. Muraho
turakumye tumeze neza.
Muri hehega Innocent?
Ubujumbura.
Ubujumbura mu Burundi ni vyiza cyane rwose. Ikibazo cy'icyumviro ivuga ku ijambo.
Bo je musanze indinganizo ya education nka new generation irakwiye guhinduka. Mbo yari hari iyo dufite yitwa fondamentale c'est bon, nziza kubera irakuha imbono ukuntu uzibeshaho mu buzima après ishure. Indinganizo ya kera yari mbi cyane. Bo musanzwe indinganizo ya kera yoyo yakwereka yuko uhejeje ishure uzoshukura akazi ka leta, ama akazi ka leta nako kakaba katagwizwa. Mugabo iyi ubu ihari fondamentale ikwereka neza ko we niwaheze ishure uzokora ibintu by'iwawe, ahubwo hagukoreshwa uzokoresha nawe. Bo iyo niyo narishi, iyo niyo shigikiye cyane. Mbo habeho rero ikintu kimeze gute, habeho ikintu citwa ko leta ishire ukuboko kunini cyane muri education, kuko igihugu kitagira abantu bize kiraguma gitera gisubira inyuma gihomba nkuko twahombye kera twahora dukoresha turimisha amadudu, inka zitwa amadudu, ubu turimisha amaboko. Urumva twateye duhomba ntitwateye twunguka. Bo ikihari rero cyo kurikizwa kinini cyane nuko mushyira ukuboko kunini cyane muri fondamentale. Ego murakoze
Habyarimana Innocent. Reka icyo kibazo cyawe cya ecole fondamentale turakigakwako cyane cyane na professeur Paul Nkunzimana, kuko wewe si kwabibona. Reka tubanze duhe n'ijambo kandi ubundi munywanyi Gildas Ndamuhayimana. Muraho?
Ego turaho.
Muri hega Gildas?
Ego.
Muri hehe?
Ego. Mu Kirundi, Burundi.
Ni vyiza cyane rwose duga ku ijambo y'ikibazo cy'icyumviro.
Yewe narese nk'ikibazo bavuga n'icyumviro. Urabona uwafunganiswa muri kaminuza niyane akademike. Halo?
Duga ku ijambo turakumva.
Yo kwakira amapromosiyo agira hejije poste fondamentale. Ni ukuvuga
kisha ga prebut watanga na horasana wagora gutanga nonubu bakwise igitigi batokaronka numba ko babanyeshuri batagumana nabi none ntashokogwa kugira ayo mahera yo ya prebut yatsatsi kare ogira abanyeshuri bige neza ubikanze batsande neza mu rakode
murakoze Jidas professeur Paul Nkunzimana mushana ya Habyarimana Innocent asa nushimagiza inyigisho za zo mashure école fondamentale ikintu mwambwira niki hene mwarabitoje neza
yego murakoze zo za post fondamentale ariko urabona mu Burundi kugira ngo bavuge yuko ashyaho école fondamentale ya imyaka 90 nukuvuga yuko amashuri yisumbuye ayasambuye hanyuma post fondamentale imyaka itatu bashobora kubona ahantu haba sikre y'amashuri amanivo imyaka itatu ivyo ni ibintu biteye ubwoba hanyuma kandi navuze yuko abo bantu bahejeje bari muri post fondamentale yuko bajya mu bushomeri bava mu mashuri ibihumbi bashyika ibihumbi amajana abiri ku mwaka urabyumva aho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri rusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umuntu wabiraje uno munsi mu mirongo ibiri na gatatu ivyo biharuro nibaza ko bimaze kugwizwa na kabiri abo bantu ni benshi ibihumbi biba byegera amajana ya bitanu ibihumbi amajana atatu ku mwaka bajya mu bushomeri bava mu mashuri ivyo birateye ubwoba urumva rero abo bacoba bize baco bize mu ishuri kandi nanoneho mu ishuri barabirukanye barabirukanye mu mashuri hanyuma urumva rero ivyo mbona ivyo mbona nuko nanoze na kare ivyerekeye imyuga harakenewe yuko leta ishyira inguvu gushinga amashuri y'imyuga bagashyiramo ibikoresho bikwiye hanyuma kandi abanyeshuri kugira ngo bashobore no kwiga baheje amashuri bashobore kuronka akazi bashinga amashyirahamwe yabo nabuze neza amakoperative aronka amadeni ya leta ku nyungu y'ubusa to zero hanyuma ivyo vya Facebook ubu yari agonda ndabonye imana ko izana rifashe ko
ndamuhaye imana Gildas
ndabaye imana urumva najya amareforme yose no kuri universite bijya BMD urumva imigambi bari bafise bwo gushyira mu minwe y'abanyemari inyigisho za kaminuza mugabo indwara zahabaye nuko amashuri kaminuza aragoye kubera yuko abarimu bashobora gufata umushahara ukwiye kugira ngo bashobore kubaho kugira bashobore gukora ubu rero icyo baciye baja ko rero ibintu byerekeye gufuta ubwa mbere hoho la régie des eaux universitaires ni ukuvuga gushyira mu minwe y'abanyemari ibyerekeye ukuntu abanyeshuri babayeho haba mu by'uburaro haba mu byo kubagaburira hanyuma rero agaca bijyanwa n'ibyo gufuta sisiteme ya bourse kandi benshi bahitabona agafashanyo mugabo jewe sinari cyo kora agafashanyo kuko umunyeshuri ariko ariga ni droit yiwe n'uburenganzira bwiwe kuroka bourse kandi mu mbere y'uko izo za bourse zabaye kuva kera abantu babyiyamiriza abanyeshuri abavyeyi reka n'abigisha ariko byagiye uhumva amaguverinoma agiye akurikirana no kuva no kuri ba gasuda buyoya ariko byagiye gushyira mu ngiro muri iyi myaka urumva rero ivyo birakenewe yuko iyo sisiteme ya prebourse ifutwa ikahava akajyaho bourse gratuite bourse ku banyeshuri bose bo mu mashuri ya kaminuza kandi ikaba ari bourse batazokwishura kuko n'abana b'igihugu
ayo mafaranga akazova he
nanone hari umuntu yanayibuza ati none abo bana ko ari ab'igihugu none byogenda gute abana n'ab'igihugu nibyo abana bashobora kwiga ku buntu kuva amashuri y'intango gushika muri za kaminuza
ariko muri za kaminuza mu bihugu bitari bike kenshi na kenshi izo prebourse nizo zikora kuko hari abavuga ko igihugu kidashobora kuronka amafaranga yo kurihira abanyeshuri bose muri kaminuza
ego none nkurikije oya gufata akarero kabi mu muri kirya gihugu ngo bisha abantu imilyoni 2 ngo twebwe ngo dehobijana none ijo nta muri ufata akarero kabi igihugu cy'u Burundi murazi uko kivugwa kandi none ufite kivugwa niko biri biharubira hari izo nzego zitwara z'abanyemari banki mondiali efeni ya nyoropeye nibo nyine barazerekana yuko u Burundi ari icyo gihugu cya nyuma igihugu gikenye ku isi cya mbere igihugu gitunze cya nyuma hano berekana yuko 60% mu Burundi bari ntaho nikora bantaho nikora urumva rero ingorane zihari nuko ubwa mbere hakeze uko mu Burundi hafatwa ingo zose zikenewe kugira ngo haveho ubukene kurandurana n'imizi ubukene mu Burundi icyo gihugu gihugu cy'u Burundi kiratunze nabujya kwa Congo bakise undi scandale geologique ku gihugu kirimo abantu hafi 100,000 mu Burundi naho nyine hari 12,000 mu Burundi naho nyine hari ubutunzi ntangere ubutunzi ndetse n'umukuru y'amasivuge ifa n'umukuru y'ihuya yahora nkuru nziza nabo ugera hari mvuga yuko Burundi buri kugahiye hariho ubutare buteye ubwoba byaba bya nikeza bya terar bya inzahabu byaba bya platine byaba bya cobalt uranium nikeza hari ubutunzi umwe buteye ubwoba ngo gikirije nawe atanazi urumva rero ubwo butunzi bwategeza kuba ubw'igihugu ntibube ubw'abanyamahanga bashaka kuba ubutunzi bw'igihugu ubwo butunzi rero bwo bushaka gutera
gutuma igihugu egome reka dutandukire ku kindi kibazo Professor Atanazi mwashikirije ikibazo cyo kufasha nka leta kugira leta igafasha kugira ngo abantu bose bashobore no kuja amashuri tugarutse rero kuri kaminuza nkuko twabivuze hari ubukene bwibonekeza bw'abigisha ariko bikaba bizwi ko Barundi b'incabwenge ari benshi baba ari Burundi cyanke mu bindi bihugu uruhara nka mwebwe muri ngaha Professor Watanazi Gahongo mwigisha muri kaminuza ikomeye cyane rwose Chicago State University uruhara mwogira mu guterera namwe igihugu cyanyu kugira ngo zanyigisha babigisha banonosoye umwuga wo kwigisha baboneke n'inkuruhe murafite uburyo bwo gufasha muri icyo gisata
ibyo biragoye kuko tumaze kugira ibindi biganiro mushinga nta Frederico w'isinzi kubyibuka dukuraba ingene abantu bari muri diaspora bogenda gufasha ibyo kwigisha nibaza ko bikunda nagomba mbere imbere yo kwishura nagira mbanze subira inyuma nagira jewe mbere mvuge nibukunganira ibyo mushinga nta Paul yavuze mugabo ndahivuge kuwundi jewe sinibaza yuko ikibazo cy'u Burundi ari ecole fondamentale nibaza yuko ecole fondamentale rad ibindi bihugu bose bagira bava mu mwaka wa mbere mbere n'imbere y'umwaka wa mbere bagashika mu mwaka w'umunani mu Burundi dushika mu w'icyenda mugabo nicyo kimwe n'ibindi bihugu turakeneye ecole fondamentale kandi ukuntu biga baraba ibintu igihugu gikeneye mu iterambere jewe ndabibona birateje imbere igihugu hanyuma icyari gikenewe ni ukuraba yuko imyaka twoba tumaze muri ecole fondamentale umuntu yo yagira akaraba icyo yashitseko hanyuma ibyo bintu nabyo byukuza mu mashuri umuntu ntawe akibona akamaro k'ishuri hariho ibintu biguma biva muri za Banki Mondiali by'ibiti bituma byerekana yuko u Burundi butegerezwa gucaguzwa ataco bumaze ibyo n'ukuraba neza mu bintu twiga tukaraba ibyo biharuro baduha nibyo ndabona hari abantu benshi baguma bandika ngo u Burundi ngo rubwa nyuma mu bindi bihugu ibyo nukwerekana yuko umuntu arabye iyo abantu bariko baratanga ibyo biharuro bakoresha ibyahe u Burundi bwaramaze iminsi butagira budakorana n'amakungu nukuvuga yuko ibyo byo nitwe cyo twari kuye kuraba
ibyo biratandukanye n'ibyo professeur
Frederico
ego
uko abarundi bakunda Burundi naho babatakira abarundi bari heshi kandi mu bindi bihugu turi kumwe muri ibyo l'Afrique de Grand Lac hariyo benshi banonoso y'ibyindero mu byo byo gufashanya ingo dufashanye nibyo byo kurera nk'umunsi twogira ibyo bintu n'uzo kwigisha igiswahili tukaraba tuti aho kugira kuraba ko tuguma turaba umuntu wese uwo ari wese agateza kuza kwigisha igiswahili adashobora kukivuga ariko aho hakujya muri Tanzania bashobora kukivuga bakaza bakacigisha abarundi babize bazi kukivuga bakacigisha bugabo kandi tukaraba tuti mbega ubu mu mafaranga ya leta muri budget ya leta ibyo bikoresho byo mu mashuri ubwo buryo bwo gufasha abari mu kwigisha neza buri hehe turaba mu bindi bintu dushizemo amafaranga indero twayihaye uruhara
uruhe icyo ni kibazo ihambaye cyane rwose
tukaraba ibyo dukora ko dushobora kwemera kubyevaluwa hanyuma tukaraba n'ukuntu twoshobora kubuza abantu kuguma batugomba gusa gucakuza Burundi umuntu ukanezerwa yuko ubonye igihugu cabaye cya nyuma yego nibyo coba cyabaye cya nyuma n'ukuvuga ingene wogiteza imbere mugabo ntugume gusa unezerwa nuko coba cyabaye cya nyuma kandi ibyo biharuro bishobora kuba bitari byo
yego me icyo nikibazo n'umusore na professor Zimana ashikirije avuga ko hariho Burundi ushaka kuba ufise ubutunzi bwinshi mu butaka n'ikibintu iziminsi atohoza haba muri Congo haba muri mu Burundi ariko reka ndabona kanya katujanye duhe ijambo uni munywanyi radio ijwi rya Amerika Patrick Kalimba muraho
ano ndakumva ndakumva
muri hehega Patrick
sawa njewe ndi mu Malawi
ni cyiza cyane rwose murafite ikibazo cy'ingiro
ariko jewe nabanze kutura mu Burundi no muri Congo
yego
sawa urabona Afrika yo ni kibazo kigoye cyane kubera urabona abategetsi bose ntabwo bita ku burezi cyane cyane ikindi kibazo cy'uburezi mu Burundi no muri Congo n'ahandi urabona hari ubukene mugihe umuntu yagiye ku mashuri akiga ugasanga umuntu yicaye ntakazi afite icyo kizakiza ni ikibazo ikindi kibazo gihari urabona ko mu Burundi bazanye iriya baza bavuga ngo system MLD uvuga ngo wiga utangira wiga lisansi master na doctor iriya system nayo ifite ikibazo kubera ko ntabari igisha
yego ibibazo bihambaye cyane rwose muri ko murashikiriza Patrick Kalimba
icyo ugasanga ni ikibazo ikindi kibazo abantu benshi bariko bashaka kujya kwigira mu Burayi agiye kwigira mu Burayi ntabwo ariko aragaruka kandi Burundi
murakoze Patrick Kalimba ibibazo mushikije n'ibibazo bihambaye cyane rwose ibibazo bihambaye ndabona dufise akanya gatoyi ko gufata n'uwundi munywanyi Eric ivyo bibazo turabishikiza hamwe Eric muraho
muraho muraho
turaho muri hega Eric
nisengiye yumva Eric nk'uko abivuze mu ntara y'amajyepfo mu Rwanda
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo cy'icyumviro munyarutse akanya karagiye
ikibazo nari mfite ni uko abanyeshuri bari kwiga ahubwo ngo akazi kakaba gakeya bagakwiye kureba akazi k'abanyeshuri bagakwiye kwiga bakareba akazi k'abanyeshuri buri munyeshuri watsinze bakamuha akazi kuko bimwe biracinze abantu benshi cyane ukabona n'iterambere niko ridindira haba mu Rwanda mu Burundi hose ugasanga mayibo wabo nizo zirimo zirakura kubera ngo kazi ngo karabuze ariko burya iyo
nanone bagakwiye kuzaza bigisha abana. Ikibazo cya kabiri bagakwiye kuzaza bigisha abana kuva mu ishuri nanone siwo muti w'ibibazo, kuko n'ubundi niyo wize ukamenya ntago ubukene bukurwaho, kandi ntago byagakwiye kugenda ngombwa yuko bagakwiye kureka ishuri ngo nuko ari akazi, niyo wize umenya aho wigeze.
Murakoze Eric, reka tushize yabatumire Professor Paul Nkunzimana, mushenahe Patrick Kalimba yashikije ibibazo bihambaye birimwo ivyo mwashikirije namwe, eka yavuze ko wewe yavuze ko ibihugu kenshi na kenshi bitita uburezi, eka akaba yavuze ikibazo c'ubukene, yavuze ikibazo cinyigisho aho muri kaminuza abanyeshuri baronka lisansi bakaronka master's degree, ikaba kagira na doctorat, ariko hakaba kibazo cabigisha mu majambo make ikintu mumubwira n'ikihe muri ivyo bibazo byose ashikirije mu kanya gato umunota umwe.
Ego mwakoze. Ubwa mbere hoho nashakaga ko kintu kimwe izo atanazi yavuze namurusha kunezerwa iyo ariko ariko kugihugu gikenye uko ari utu yoga icyanyuma ku isi, nta muntu n'umwe ashaka kunezerwa ababonye ibyo bintu. Ibyo biharuro wewe sinzi yuko arizo yoba afise, arizo yoba afise ibiharuro bya 60% n'ishyirahamwe rya leta Institut National de Statistique rirabyemeza, sinzi wewe yuko hari ibindi biharuro yoba afise. Ivyo ni kandi nanoneho iyo abantu bariko barabivuga niba yitegereje abantu ubunye ukuntu abantu babayeho bano ko hari ubukene buteye ubwoba, nizo bajya abanyagihugu bose babavuze mu muduzi ya ntara mejeke lanskaye skolere birya n'ivyukuri birahari, nivyo nta muntu yobideha simona ibindi umuntu uja kurondera ngo sivyo. 30% na Institut National de Statistique imwe yahora ifebu irabyemeza, sinzi ko yahubwa atanaza hari ibiraro biba afise. Hanyuma rero iyo Eric aje kuvuga ngo
muvunagura amajambo
icyo ikintu gihambaye uzeke kubuzi, iyo hari abashomeri indiri nizumvikana yuko hari abantu bashobora kuba bicaye batariko barakora, nicyo gituma harakenewe yuko hashingwa umugambi nyamukuru bikorwa remezo bya leta kugira ngo abashomeri bose babone akazi. Hanyuma ku byerekeye indero mu Burundi ndaze yuko hakina ubwa mbere, kuko indero ntihera mu ntango, ku by'ukuri indero ihera hejuru, ihera muri kaminuza. Ni ukuvuga kuko kaminuza niyo irera abaja kwigisha muri secondaire, abigisha muri secondaire nabo
kwigisha
abigisha mu mashuri mato mato.
Yego be
bo muri kaminuza yego hari abahinga benshi baheze hanze n'abandi baguma bagenda, n'uno munsi baguma bagenda abaganga n'abaheze amashuri ntibatahe, arakeneye uko haduzwa imishahara kandi no mu mashuri no mu bakozi ba leta bose akadurwa imishahara. Hakurikije urugero rwaho ibiciro bigeze, kuko bari muri iki gihe yateye ubwoba.
Ego Profesor Atanazi Gahunga, mukanya gatoye cyane rwose ikibazo cyashikirijwe na Eric avuga ko bimwe mu bintu bica intege y'abantu ari uko atakazi baronka bahejeje amashuri bize, duga ku ijambo amasegonda 30.
Ego mushinga ntahe Frederico, icyo kibazo urazi ko kirateye ubwoba kubona abantu baheza baronka akazi, mugabo kuronka akazi no gusobora kurondera akazi cyo ushobora gukora, ibyo ni ibintu bibiri biriho. Ariko jewe nagira imbere yuko mwishura mbanze ndabe ko twora ikibazo tutarabye ko gutera agateka profesiyo y'abarezi. Uburezi mu Burundi bumeze gute? Tumaze iminsi twumva abantu bagenda ugasanga bariko barakorera ibibazo abanyeshuri, ugasanga abantu babarezi bariko baratenda abana bigisha, ibyo byo kutaraba kudahagateka
ego
akazi, kudahagateka ibikorwa bya leta, ugasanga
ego nkuko muyivuze
nase kuvuga iyo
cyangwa Atanazi Gahunga
gusa mu barimo
nkuko muyivuze nitwashoboye ibyo bibazo tuzobigaruka ko ndabona akanya katujanye. Nashaka ndagushimira cyane rwose Professor Atanazi Gahunga, ndagushimira na Professor Paul Nkunzimana, turashimiye na banywanyi bose baduteye akamo bagashiriza ibyumviro n'ibibazo. Tubashimiye Engineer Cornelius, tukadushimiye na Nadia Taha ya mufashe kwegeranya ikiganiro. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.